urumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanire Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mutuze amatwi aho muri hose mutwumva, haba kuri radio, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone. Hano I Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi uyoboye ibiganiro iki gitondo. Mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
Kubera ayo makenga bari bagize mu bushikiranganje, byabaye ngombwa ko tubikorera akazi. Twari twazanye rero inyishu rwo rwandiko ubushikiranganje rwari bwanditse, tukizera yuko bazoheza bakabikorera akazi nkuko bibereye, hama tukaronka inyishu idushimisha.
Uwo ni vice president wa mbere w'intebe ishinga amategeko mu Burundi agatondwa sa wari wasabye gutangiza ishyaka rishya, ariko leta ikamusubiza ko ritujuje ibyangombwa. Iyi nkuru kimwe n'indi yuko abaturage bo mu mujyi wa Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakiye iyemezwa ry'umukandida uzahanira amashyaka atavuga rumwe na leta mu matora yo mu kwezi gutaha, kimwe n'indi nkuru yuko ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ryatangije icyumweru cyahariwe intwari ku rugamba. Zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku ijwi rya Amerika. Mbaye mbararitse, ntimucikwe. Reka ariko duhere ku makuru avuga rya no hino ku isi, mwategurira mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana.
Urakoze Etienne. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe, babiri mu barongoye imwe mu migambwe itavuga rumwe na leta, bari bateye umukono ku munsi w'Imana ku rwandiko I Geneve rwemeza kandidatire ya Martin Fayulu nk'umukandida umwe azobaserukira amatora y'umukuru w'igihugu bivuguruje harejo. Umukuru w'umugambwe UDPS Union pour la Démocratie et le Progrès ariwe Felix Tshisekedi yatangaje ejo kuwa mbere ko asokoye muri ayo masezerano yateye ko umukono ku w'Imana hamwe n'abandi bagenzi we batandatu bakomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku ruhande rwiwe nawe Vital Kamerhe wo mu mugambwe Union pour la Nation nawe yashikirije ko yabaye amahinyu habaye amahinyu muri bagenzi we batavuga rumwe na leta, kandi ko habaye guca kubiri nayo masezerano bemeranije. Nawe Martin Fayulu yemejwe guserukira abatavuga rumwe n'ubutegetsi, avuga ko yizeye ko abandi basigaye mu bateye umukono kuri ayo masezerano bazoguma biyunze mu runani kandi bazomushyigikira mu gihe hasigaye iminsi 10 ngo imyiyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka itangure. Ayo matora atekanijwe ku itariki ya 23 ukwezi kw'icumi na kabiri uyu mwaka w'2018. Aya makuru radio yanyu yakesha serivisi y'igifaransa yaha ku ijwi rya Amerika. Muri Afrika kandi Ethiopia yarahagaritse abategetsi bajejwe iperereza, abasirikare hamwe n'abagwizatunga 63 bagirizwa gutyoza gatega ka muntu na ruswa. Ibyo byatangajwe n'umushikirizamanza mukuru w'igihugu Berranu Tshegaye ni ku munsi wa mbere. Ihagarikwa ry'abo bantu mu minsi irangiye ryafatiwe ku itegeko ry'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed ryerekeye itohoza ryamaze ukwezi ku makosa yakozwe na leta y'imbere yiwe. Umushikirizamanza mukuru w'igihugu Berranu Tshegaye yabwiye itangazamakuru ko bamwe mu bahagaritswe bakekwa ko bakoreye nabi abanyororo harimwo kubakubita, kubategeka kwemera ibyaha ku nguvu, kubaboreza igufa hakoreshejwe umuyaga nkuba mbere no kubica. Bamwe mu bahagaritswe bagirizwa ko basesaguye amafaranga y'isosiyete iri mu minwe y'igisirikare yitwa Metro Engineering Corporation mu rurimi rw'Icyongereza. Igihugu cy'Ubutaliyano kiriko kirakira inama mpuzamakungu y'iminsi ibiri ku gihugu cya Libya, ni mu cyizere cyo kuzoshika ku mutekano n'amahoro ya demokarasi n'amatora ya demokarasi muri icyo gihugu cyasinzikajwe n'intambara. Umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Giuseppe Conte yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko intumbero yiwe ari ugufasha kurangiza intambara hamwe no gufasha kugira Libya kirangwemo umutekano. Abakuru b'amaleta adacana uwaka ari bo umushikiranganji wa mbere Fayez Sarraj arongoye leta ishyikiwe n'amakungu hamwe na Khalifa Haftar yahisemo gufata ibigwanisho Bosco ari babiri bari muri ibyo biganiro biriko birabera i Palermo mu gihugu cy'Ubutaliyano ishyirahamwe impuzamakungu ryishinze guharanira agateka akazi na muntu Amnesty International isaba impande ziri mu biganiro by'i Palermo ko mu byo baganira habamwo kubahiriza agateka ka muntu ku banyagihugu bose bo muri icyo gihugu harimo n'impunzi ndetse n'abimukira. Abanyepalestina jo kuwa mbere barateye ibisasu vya rokete bitari bike mu manuko bwa Israeli. Israeli nayo yihora mu kugaba ibitero by'indege mu ntara ya Gaza. Ni nyuma y'umunsi umwe habaye ugutana mu mitwe kwahitanye abantu ku rubibe rwa Israeli na Gaza. Abategetsi ba Israeli bavuga ko izo rokete zakomerekeje abantu bashika ku icumi, harimwo umusirikare w'imyaka 19 yakomeretse igisasu kiguye ku modoka yarimwo. Bavuze ko kandi ko muri rusangi ibisasu bishika ku 3 ari byo byatewe biva mu ntara ya Gaza, bimwe birasambura n'amazu. Ku ruhande rwa kurubibe rwa Palestina, abategetsi bavuga ko ibyo bitero by'indege za Israeli byishe abantu 3 n'abandi 9 bakomeretse. Naho mu kurangiza, ikigo cyo muri Leta Zunze za Amerika gitegamiye leta gishikiriza ko cyatohoje ibirindiro bishika kuri 13 muri Korea ya Ruguru binyegejemwo misile. Icyo kigo kiri Washington cyashikirije raporo ryo kuwa mbere kw'amatohoza cyakoze cyifashishije amasanamu y'ibigendajuru bya satellite. Ibiganiro hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Korea ya Ruguru hamwe n'iperereza hamwe n'abategetsi ba Leta ya Amerika ariho bashoboye kubona ibyo bibanza byanyegejemwo ayo mamisire.
Ayo yari amakuru y'ingenzi mugejejweho na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana. Tuze noneho ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, Vice Perezida wa mbere w'Inteko Ishinga Amategeko Agathon Rwasa ntiyakira icyemezo cyafashwe na Leta y'u Burundi mu cyumweru gishize kimwangira gushinga ishyaka rishya yise FNL Amizero y'Abarundi. Ni inkuru tugezeho na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka uri Bujumbura mu Burundi.
Ikete ry'umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu uri hinyishu umushingamateka Agathon Rwasa n'icyo kwigenekerezo rya 8 ukwezi kwa 11 turimwo. Iryo kete ribwirisha cegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ko izina, ibimenyetso, amabara n'icivugo yashikanye muri ubwo bushikiranganje ari by'uwundi mugambwe. Umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu Pascal Barandagiye akaba yavuze muri ubwo andiko ko binyuranye n'itegeko rigenga imigambwe mu Burundi. Ibisigura ko uwo mugambwe mushasha utemewe ku muhingamo w'uno wa mbere nyine gusaba ko mugambwe yashinze wemererwa yishikiye ku biro by'umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu. Ijwi rya Amerika ryamubajije ibijanye n'ubwo rwandiko yishyuye ko nawe yarubonye ku mbuga ngurukana bumenyi nk'abandi, akavuga ko haba imuhiriwe cyangwa ku kazi mu biro by'inama nshingamateka urwo rwandiko atarwo yahasanze avuye mu rugendo rw'akazi mu mahanga kuri w'Imana. Yashikirije ko yaruhawe kuri no wa mbere ageze mu biro by'umushikiranganje yituye. Agathon Rwasa avuye muri ivyo biro yabwijwe rya Amerika icamugenza.
Muri make urwandiko na general rubonye kumuhora mugabo narubonye uyu munsi, ariko ntibavuze ko batwanye, bavuze yuko hariho ingingo twokwisunga kukumbure hoba hariho kudahuza neza nuko amategeko abivuga. Mugabo twebwe kugacu twarakurikije amategeko uko abivuga, kuko ururimi ni ndome urashaka kuzipanga uko ushaka ukaziha essence ugombye, nta wundi mugambwe rero twitiranwa mu bisanzwe. Ariko kubera ayo makenga bari bagize mu bushikiranganje byabaye ngombwa ko tubikorera akazi, twari twazanye rero inyishu urugo rwandiko ubushikiranganje rwari bwanditse, tukizera yuko bazoheza bakabikorera akazi nkuko bibereye hama tukaronka inyishu idushimye.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yari yitwaje urwandiko yatanze mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati Rwasa ntiyashimye kubwira ijwi rya Amerika ibiri muri urwo rwandiko n'icyo azoca akora. Ubushikiranganje burongowe na Pascal Barandagiye bumuhebuje.
Ibirimwo ni nyishu ku biri muri ayo makenga cyangwa uwo mwitwarari ku bushikiranganje bwavutse. Aravuga ikijyanye n'ibimenyetso, aravuga ikijyanye n'ikivugo, ibintu nk'amenyo n'ivyo. Nizo nyishu twatanze, ntitwagiye inyuma y'ivyo banditse murugo kwandiko
ugwandiko nibangwa nka mwumva muri tayari guhindura izina
ntituje mu byo kwanka cyane mu byo kwemera twe dusaba yuko abantu batekana abantu bakagerageza kumva yuko uwari we wese afite uburenganzira bwiwe bakabwubahiriza atakintu kimwe cyane kindi umuntu yogira ubwitwazo
batabwubahiriza ubwo burenganzira
twizere ko bazabwubahiriza
ivyo biruko mu gihe mu Burundi hari yindi migambwe yagiye iremererwa yiyonkoye kuyindi akarorero na Kafrede Bunyakuri iragijandadaye wemerewe mu mwaka wa 2008 wiyonkoye kuri sa Banyafrodebu washinzwe na Dade Melchior mu gihe mu 1992 iyo migambwe irangwa n'igicapo cy'isake inasangiye n'indamutso y'igifunsi kiraba hejuru umushinga mateka gatorwasa nabo bafashanije mu ishingwa ry'umugambwe FNL amizero y'abarundi bari bashikanye mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ibisabwa ngo umugambwe wabo wemererwe kwigerekerezo rya 14 ukwezi kw'icenda uno mwaka Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Kwanyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwanyaburunga ijambo abarundi ba mu migwi itandukanye
Kwanyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo kumugoroba Kwanyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Mu burasirazuba bwa Kongo icyemezo cy'abakuru b'amashyaka arindwi atavuga rumwe n'ubutegetsi cyo kwishyiraho bwana Martin Fayulu nk'umukandida rukumbi uzahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganjwe mu mpera z'ukwezi gutaha kwa 12 cyarushijeho gucamo ibice abayoboke b'ayo mashyaka ibukavu ibindi kuri iyi nkuru tubugezwa na mugenzi wacu Temistocle Mutijima wahatembereye
Bila kamere hatuone mwingine mwenye anaweza kuwa president wa nchi. Fayulu hakukua hata kandida, alitoka wapi?
Sisi tunakatala Fayulu.
Aboni bamwe mu bayoboke b'ishyaka inyo pura nasiyo kongolese rya Vital Kamere babarirwa muri 200 baramukiye ku cicaro cyaryo muri Kivu ya Majyepfo ibukavu baragira bati atari kamere nta wundi tubona ukwiriye kuyobora igihugu bakongera bati Fayulu nta na rimwe yigeze aba umukandida none aje aturuka he Twebwe twamaganye Fayulu kamere niwe umubyeyi wacu Fayulu turamwamaganye rwose biciyo byagaciye nuko abo bakiri icyemezo cy'abayobozi b'amashyaka arindwi atavuga rumwe n'ubutegetsi arimo UNC yabo yarayafatiye Geneve mu Suisse cyo kugena Martin Fayulu nk'umukandida yusagomba gushyigikira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganjwe mu mpera z'uyu mwaka turimo aho azabahanganye na Bwana Emmanuel Ramazan Shadari wamaze kugenwa n'ihuriro ry'amashyaka arimo n'iriri ku butegetsi kuri bamwe mu banyamuryango ba UNC ariko mu gihe bitagenze uko bo babivuga ngo umuyobozi wabo ari we wiyamamaza no gutora ntibazirirwa bajyayo uyu munsi nibwo bwa mbere twumvise bavuga uwo Fayulu ntitwigeze tumwumva na rimwe mu mahiganwa y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi none aje aturukanye hakuntango twe nk'impirimbanyi za UNC muri Kivu ya Majyepfo ibukavu turavuze ngo umuyobozi wacu nave muri iryo huriro ajye ukwe tuzamutora ku bwinshi Fayulu turamwamaganye ntitumuzi twebwe ntituzigera tujya gutora umukandida wundi turi inyuma ya Vital Kamere ijambo ryanjye ni iri ntacyo nshaka kongeraho cyangwa se kuvanaho atabaye Vital Kamere byose n'ibirorere uretse kuri UNC ku cyicaro cya UDPS ya Felix Tshisekedi naho byari nk'uko abayoboke bayo twasanze nubwo babarirwaga muri mirongo bamwe mu twaganiriye iby'iki cyemezo cyafatiwe Geneve aho n'ishyaka ryabo ryari rihagarariwe ntabwo babikozwa ihuriro ry'urubyiruko rwa UDPS twamaganye twivuye inyuma icyemezo icyo ari cyo cyose cyafatiwe Geneve twifite umukandida wacu nimero ya 20 ariwe Felix Antoine Tshisekedi Chirombo mwibwanjye ngiye gutangira kwamamaza umukandida wanjye nimero 20 oya uretse no kuba atazwi nta nubwo afite abayoboke ishyaka rye nta cyicaro rigira ibuka sinzi naho rigifite nta bayoboke baryo mbona nta muyoboke wa SD nzino nta n'uwa Martin Fayulu nari nabona ntaho azwi n'ishyaka rye uretse Kinshasa gusa abayobozi b'aya mashyaka ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yashoboye kuvugisha n'abigenwa rya Martin Fayulu ntibarikozwa Madame José Mina, presidente wa UDPS muri Kivu ya Majyepfo.
Nous étions en congrès extraordinaire au mois de
mars. Mu nteko rusange idasanzwe mu kwezi kwa gatatu Kinshasa, iyo nteko niyo yahisemo bwana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nk'umuyobozi w'ishyaka akanaba umukandida perezida. Twe rero nka UDPS kutwumvisha ko Félix Tshisekedi atakiri umukandida wacu birasaba guhamagaza indi nteko rusange tugasubirayo mu nteko. Félix ubwo akatubwira ngo nakuyemo kandidatire yanjye, hanyuma inteko nayo ikabifata umwanzuro. Icyakora kuri imwe mu miryango ya societe civile ndetse n'indi ivuga ko iharanira uburenganzira bw'abaturage, ho iyi ni intambwe nziza ifite byinshi ivuze muri politiki ya Congo. Twebwe nk'abanyamuryango ba societe civile muri Kivu y'Amajyepfo, ibyo twabyumvise nk'abandi bose ko ari Martin Fayulu wemejwe nk'umukandida rukumbi. Uko guhuza rero kuri twebwe biratwereka ko nibura abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi batangiye gukura mu bijyanye na politiki. Twebwe turabona ko ari intsinzi ya mbere abaturage bakwiye kwishimira kuri uyu munsi. Uruhande rwacu nka Ruca twakomeje guharanira uburyo abavandimwe bacu bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bagera ku rwego rwo gutanga umukandida umwe bahuriyeho. Uretse n'aho Bukavu, muri myinshi mu mijyi irimo n'umurwa mukuru Kinshasa, abayoboke ba UDPS na UNC agaragara nk'akomeye kurusha ayandi muri aya arindwi atavuga rumwe n'ubutegetsi yihurije mu cyitwa Amuka, bamaganye igenwa rya Martin Fayulu wa SD nk'umukandida rukumbi wahuriyeho. Kugeza ubu rero hategerejwe kumenya niba abayobozi b'aya mashyaka yombi bari bwisubireho ku cyemezo bafatiye hamwe na bagenzi babo, cyangwa se bari buganirize abayoboke babo bakabemeza gushyigikira uyu Martin Fayulu. Ikigaragara ariko nuko ku gucikamo ibice kw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi byongera amahirwe Emmanuel Ramazan Shadari wo ku ruhande rwa leta mu matora ateganijwe kuwa 26 z'ukwezi gutaha kwa 12. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika muri Kivu y'Amajyepfo.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Dusubire gato mu Burundi noneho. Ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ejo ku wa mbere ryatangije icyumweru cyahariwe intwari ku rugamba. Abayobozi b'iryo shyaka basobanura ko ari umwanya wo kwibuka abantu baguye ku rugamba baharanira ubutegetsi bwa demokarasi. Ni inkuru tugezwa na mugenzi wacu Raymond Nzimana ari Bujumbura.
Uyu munsi wahariwe intwari ku rugamba wahoruhimbazwa ku izina ry'umunsi w'umugwanyi. Kuri uyu wa mbere niho umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD watanguje icese indwi yahariwe abagwaniye demokarasi mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko byashikirijwe na Evariste Ndayishimiye aramutse umugambi wa CNDD-FDD. Uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe yemeje ko ari umunsi wo kwibuka ibihe bibi abarundi baciyemwo kugira hategurwe kazoza keza gashingiye ku mahoro.
Uyu munsi rero ni nk'akaryo ko kwibuka, kwibuka ibihe bibi twaciyemwo kugira ngo bidufashe kubaka kazoza keza. Ibyo ari byo byose kuza ngaha ni imwe mu mvo zituma twibuka, twibuka ayo mabi kugira ngo n'umwana azovuka aze yamaze neza yuko ibyo twakemo byari bibi ntagire uzosubira no kubihoha. Tuje ngaha kandi tuba tuje kwiga ingene tugiye kubana mu mahoro.
Ndayishimiye yasabye abanywanyi b'umugambwe arongoye reka n'abarundi bose ko ino ndwi yobabera igihe cyo kwimirimbura kugira bakomeze ubumwe mu ntumbero yo gutangura indwano ishikana ku iterambere mu kurwanya ubukene.
Icyo gihe muri ibyo bigoye twaharuranamo abahutu n'abatutsi n'abatwa, ntitwabona abarundi, ntitwabona Uburundi. Uno munsi rero tuje ngaha duca tubona akamaro ko kunga ubumwe hagati ya bene Burundi, abagumyabanga bose, mbere je novuga abarundi bose. Tuje mu rugamba rwo kurwanya ubukene, ntidusoshoboraga kurwana rero tutunze ubumwe, ariko nitwunga ubumwe urwo rugamba tuzarutsinda. Tubandanye twese tuje ku rugamba kuko aharaye inzara hazinduka inzigo.
mwishira hamwe gishinze kurondera iterambere y'abamugariye ku rugamba ADMH bavuga ko ivyo uyo munsi atavyo bazi kuko batagishwe inama n'abatunganya uyo munsi kasibiza bigomba akabona ko uyo munsi mukuru ari umugambwe kuko abahoze ku rugamba bakumirwa agasaba nuko izina ry'uwo munsi ryohindurwa
mu gifaransa bavuga le combattant mugabo twebwe mu gifaransa tuvuga l'ancien combattant kuko ancien combattant na le combattant n'amajambo biradahura nico gituma rero twebwe twahanura ko bokoresha jambo indwi yahariwe uwahoze ku rugamba yaba byari biteguye neza no kuvuga hategezwa kubamwo abaserukira abandi mu mashira hamwe yabahoze ku rugamba bakaja mu nteguro yabyo kumbure niho byogize insiguro ku gihugu nayo ubundi ubu gushikisa twebwe muri ADMH tuvuga tuti no munsi mukuru w'umugambwe so munsi mukuru wabahoze ku rugamba
uyaserukira abahoze ku rugamba abona ko uyu munsi atatumaze mu gihe abahoze n'abamugariye ku rugamba babayeho nabi biza bigomba abona ko uyu munsi aruza guhuma maso abahoze ku rugamba agasaba ko shigwaho amategeko agenga abahoze ku rugamba mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo bafise
mu 2005 hashije abantu mu buzima budasanzwe naho babwita ubusanzwe mugabo hakaba atamategeko ahari none wumva iyo minsi mikuru ikimariki atanitegeko ry'abahoze ku rugamba ribagenga rihari ivyo bagira no guhuma maso makungu no kwereka abantu ko bari kumwe mugabo kandi batari kumwe kumbura ari kugomba ntihagire uwirigwa arabaza ati mbega uburenganzira bwanje ni ubuwe mu Burundi nta wahoze ku rugamba afite ikibanza kuko ni uburenganzira bwinshi twe tudafise ahandi bagiye kubigisha ingene babikora bafise
indwi yahariwe intwari ku rugamba yatanguriye muri komine Manda mu ntara ya Bubanza hari natemwa y'abagwanyi b'umuhari FDD wavyaye umugambwe CNDD FDD biciwe muri iyo ntara uyu munsi ukamuhimbazwa icheze kwigenekerezo rya 16 ukwezi kwa 11 mu gihugu cyose ibujombora Raymond Zimana ijwi rya Amerika
turagushimiye Raymond kuri iyo nkuru tugejejeho noneho tugiye mu Rwanda umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ejo kuwa mbere ntiyaburanishije urubanza rw'ubujuri ruganda rutunganya ibireti rwitwa Horizon Sopirwa ruregamo umunyemari bwana Paul Muvunyi kunyereza umutungo usaga miliyari ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda umunyamakuru w'irya Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa yakurikiranye iby'uru rubanza niwe tugezaho iyi nkuru
Bwana Paul Muvunyi yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ari mu ipantaro y'umukara ishati y'umweru n'inkweto z'umukara yari yunganiwe n'abanyamategeko babiri Maître Christophe niyo mugabo na Maître Alfred Bandora Uruganda rutunganya umusaruro w'ibireti mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda Horizon Sopirwa narwo rwunganiwe n'abanyamategeko babiri Maître Isaïm Hayimana na Maître Emmanuel Abijuru Uru ruganda rurarega umunyemari Muvunyi cyarimwe n'umuyobozi w'ikipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda Royal Sport kunyereza amafaranga yarwo ubwo yari akirubereye umuyobozi w'inama y'ubutegetsi mu 2007 muri yo harimo amadolari y'Amerika miliyoni imwe n'ibihumbi 200 akomoka kuri toni 20 z'umushongi w'ibireti ngo yagurishije mu mahanga n'andasagaho miliyari imwe y'amafaranga y'inzitiramubu bavuga ko yakomokaga ku isoko bahawe na Minisiteri y'Ubuzima baramurege ko uyu mafaranga yose atageze kuri konti ya Horizon Sopirwa ibyo kimwe n'ibindi ariko bwana Muvunyi yarabitsindiye mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi Horizon Sopirwa irajurira mu kujurira Horizon Sopirwa iravuga ko umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yabogamiye ku munyemari bwana Muvunyi mu rukiko rw'ikirenga abamwunganira bahise bazamura inzitizi imbere y'uko urubanza ruburanishwa mu ngingo z'ubujurire bavuze ko hari amasezerano y'ubugure yo mu 2008 hagati ya Horizon Sopirwa na Horizon Group ayo masezerano mu ngingo yayo ya 8 ngo avuga ko haramutse habayeho ukutumvikana n'andi makimbirane byose byagombye gukorwa mu myaka ibiri waguze sosiyete yamaze kuyegukana abanyamategeko baravuga ko Horizon Group yegukanye uruganda rutunganya ibireti mu 2012 bakavuga ko kubera ayo masezerano atubahirijwe nta rukiko rufite ububasha bwo kwakira ikirego kuko ngo Horizon Sopirwa yatangiye kuregera mu 2016 uku kurega Muvunyi mu buryo bamwunganira bitabwe impitagihe ngo nuko muhungabanyiriza umutekano n'inzitizi abunganira uruganda rutunganya ibireti bavuga ko yabatunguye kuko batari barayimenyeshejwe barafata ibimenyetso nk'uburyo uruhande rwunganira Muvunyi rwahisemo bwo gutinza urubanza bisunze ingingo z'amategeko bagasaba kubihanirwa kuko ngo si ikimenyetso gishyira uruhande rwavumbuye bagashimangira ko urundi ruhande rwagombye kuba rwarakigaragaje na mbere kose. Abunganira muvunyi bavuze ko bagishyize mu buryo bw'ikoranabuhanga rikoreshwa mu nkiko rizwi nka systeme kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Abunganira uruganda rutunganya ibireti kandi baravuga ko ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyavumbuye ko uruganda rutagaragaje umutungo warwo rwagombaga gusorera uko bikwiye bituma bagihanisha miliyoni zisaga 700 z'amafaranga. Bakavuga ko byose byagizwe mu ruhare n'uyu munyemari. Uruhande rumwunganira rwo rwabwiye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ko ikimisoro cyari cyaravuye mu nzira kuko ministeri y'imari n'igenamigambi yagiranye amasezerano na Sopirwa ifata imigabane muri urwo ruganda. Bakavuga ko abo bahanganye baregera ibitariho. Muvunyi wahawe ijambo akanya gato yavuze ko ibyo akorerwa ari akarengane. Aravuga ko Horizon Sopirwa ari ishami rya Horizon Group kandi ko nta hererekanya ubasha ryabayeho mu kugura uruganda rutunganya ibireti rujya mu maboko ya Horizon Group. Arumvikanisha ko amasezerano y'ubugure yaho nyanzwe. Umucamanza yasabye uruhande rwunganira muvunyi kugira icyo ruvuga ku by'urundi ruhande rwemeza ko umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yaciye urubanza kandi yari hanwe. Basubije ko urukiko rwasuzumye ubwihane rutegeka ko inteko yaburanishaga urubanza itahinduka kandi ko byari byubahirije amategeko. Muvunya hakana ibyo aregwa akavuga ko amafaranga yari kuri konti z'uruganda kandi ko yanakoreshejwe mu nyungu zarwo. Ibi ni ibirego byaburanishijwe bwa mbere n'urukiko rw'ubucuruzi rwa Musanze rutegeka ko muvunyi yishyura amadolari 1,200,000. Muvunyi yajuririye icyemezo cy'umucamanza wa mbere mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi birangira umucamanza mugize umwere ari nayo ntandaro yo kujirira mu rukiko rw'ikirenga bikozwe n'uruganda rutunganya ibireti kuko kubw'abarwunganira basanga umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yaragaragaje ukubagamira gukomeye kuri muvunyi. Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yavuze ko agiye kubanza gusuzuma inzitizi uruhande rw'umunyemari muvunyi rwamugejejeho akazazifataho icyemezo urubanza rukazabona gukomeza. Iburanisha ritahiriri ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose.
Ufite twari kumwe muri uyu mwanya igice cya mbere cy'ibiganiro byacu cy'itondo na hagihagarariye. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kwa mwatuza amatwi. Nshimiye kandi abadufashije gutegura no kubagezaho ibiganiro barimo Geoffrey Mutagoma na Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru mwayabwiye na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana, naho kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.